Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. U Burundi mutwumvira kuri FM 94 na 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe. Muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi.
Umuntu wese akwiye kubibona nk'ikibazo gikomeye kuba nyuma y'imyaka 23 abantu bakabaye bagateye intambwe bagahinduka bakaba bareka ingengabitekerezo.
Uyu ni umunyamabanga w'Ibuka Naftal ahishakiye ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Naho mu makuru yo hirya no hino ku isi, abakristu b'isi yose barizihiza uwa gatanu umutagatifu utegura Pasika.
Nyuma y'imyaka 23 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarungitse igitigiri kitari gito cy'abasirikare bacu muri Somalia gutanga imyimenyerezo ya gisirikare. Imyaka itatu iraheze abana b'abakobwa bo mu gihugu cya Nigeria Chibok banyurujwe gushika n'ubu benshi muri bo ntibaratogwa.
Izi nkuru rero turazibagezaho mu kanya, ndetse hari n'izindi twabateguriye nk'ibyo muri Afghanistan.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Somalia. Abategetsi mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha Ijwi rya Amerika ko harungitswe igitigiri kitari gito cy'abasirikare bacu muri icyo gihugu. Aba basirikare barungitswe mu bikorwa by'imyimenyerezo ya gisirikare bagiye gufashisha abasirikare ba Somalia n'ab'inteko za AMISOM ziri muri icyo gihugu mu kurwanya iterabwoba. Ribaye irya mbere mu umugwi w'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barungitswe muri Somalia, uretse akagwi k'abasirikare b'abahinga bake bagize bigeze kurungikwayo mu mwaka w'1994. Icyo gihe Amerika yakuye abasirikare bayo bari mu mugwi w'abasirikare ba ONU bari barungitsweyo mu bikorwa byo kugarura umutekano muri icyo gihugu cyari gisinzikajwe n'intambara. Inyuma y'amezi atanu muri icyo gihugu mu bikorwa bya ONU hapfuye abasirikare ba Amerika 18 bo mu kagwi k'abasirikare kadasanzwe mu ntambara ikomeye yabaye hagati yabo n'abasirikare n'abaroberi b'abanyesomalia. Iyo ntambara yatumye hakogwa filime y'Abanyamerika yiswe Black Hawk Down. Pat Burns, umuvugizi w'igisirikare cya Amerika mu bihugu vya Afrika, abwirijwe ijwi rya Amerika ko ivyo bikogwa vya gisirikare bizoba bigizwe n'ibikogwa vyo gukorana kubijanye no gucungera umutekano muri Somalia canke gukorana mu bikogwa vyo gucungera umutekano muri rusange muri ico gihugu n'ibindi bikogwa.
Abakristu bari batinze gato yakumpa ijambo mu mbabarire. Abakristu bo ku isi yose baritegura Pasika izaba ku cyumweru. Muri urwo rwego uyu munsi barizihiza uwa gatanu mutagatifu, umunsi bemera ko ubibutsa ibambwa ry'umucunguzi wabo Yesu Kristu. Yeruzalemu nk'uko bisanzwe buri mwaka murabizi ko Yeruzalemu ari wo mujyi mutagatifu ku madini y'Abayisilamu, Abakristu n'Abayahudi. Yeruzalemu rero abantu ibihumbi n'ibihumbi bakomoka hirya no hino ku isi bakoze inzira y'umusaraba, urugendo runyura aho bemera ko Yesu yanyuze hose ahetse umusaraba kugera ku gasozi yabambweho n'umurambo we urahashingurwa. Bamwe muri abo ndetse bari bamwiganye bagenda nabo bahetse imisaraba ikoze mu biti ku ntugu zabo, bagendaga baririmba banasoma Bibiliya. Uyu mwaka umuhango ufite umwihariko kubera ko bwa mbere na mbere abayoboke b'amadini ya Gikristu yo ku mahame y'uburengerazuba bw'isi n'abakristu orthodox bagendera ku mahame ya Gikristu yo mu burasirazuba bw'isi bahuriye hamwe, bahuje rero kwibuka Pasika, kuzirikana Pasika. Ubusanzwe bizihiza Pasika ku matariki atandukanye. Abasirikari n'abapolisi ba Israeli bafite intwaro z'intambara bari benshi babungabunga umutekano w'iyi mbaga y'abakora urugendo rutagatifu. Ku cyumweru umunsi wa Pasika, abayoboke b'amadini yose y'abakristu y'isi nabwo bazakoranira ku gasozi Yesu yabambweho, bakurikire misa mu rusengero bita Kiliziya y'Imva Ntagatifu.
Chad naho abasirikare n'abaroberi baba mu bigwati murantunga abasivile n'abaroberi baba mu bigwati bine byo muri Syria bisinzikajwe n'intambara batanguye guhungishwa ivyo bikogwa biko bigirwa inyuma y'umwumvikano wabaye hagati ya leta ya Syria n'abaroberi imiduga itari mike yunguruje abantu ibakura mu bigwati vya Madei na Zabadani hafi y'igisagara cha Damascus bigizwa hanini n'abatavuga rumwe na leta ya Syria kuri uno munsi wa gatanu iyo miduga yagiye yuzuye abantu abandi banyagihugu bari mu bice bishigikiye leta Ifuan Kafria bategekanijwe kuba ko buri miduga ibatwara ibakura ibashira mu gisagara cha Aleppo gicungerewe n'abasirikare ba leta ya Syria byitezwe kandi ko muri ayo masezerano yagizwe hagati ya leta n'abaroberi abantu barenga ku 30,000 baza guhungishwa
naho leta ya muri Afghanistani yatangaje uyu munsi ko igisasu cya Amerika cyahitanye abarwanyi 36 b'umutwe wa leta ya Kiislamu. Itangazo rya Ministeri y'Ingabo za Afghanistani riremeza ko nta musiviri n'umwe iki gisasu cyishe. Ibiro bya Perezida wa Afghanistani Ashraf Ghani byo byatangaje ko Amerika yarashe ifatanije n'inzego z'umutekano w'igihugu cye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yise igisasu nyina w'ibisasu byose gifite uburemere bw'ibiro 10,000 yakirashejo kuwa kane ku birindiro bya leta ya Kiislamu biri mu buvumo mu ntara ya Nangarhar mu burasirazuba bw'amajyaruguru bwa Afghanistan. N'ubwa mbere iki gisasu gikoreshejwe mu ntambara mu mateka. Gusa rero abanyafghanistan bose ntabwo bakivugaho rumwe. Perezida wacyuye igihe Hamid Karzai yacyamaganiye kure cyane n'imbaraga nyinshi. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga Twitter yanditse ngo erega iyi si intambara ku iterabwoba ahubwo Amerika irakoresha igihugu cyacu kugira ngo ikore igerageza ry'intwaro z'ishyano. Abanyafghanistan twese tugomba guhagarika ibi bikorwa bya Amerika. Ayo ni amagambo ya Perezida Hamid Karzai. Abatalibani bo muri Afghanistan nabo banditse itangazo bamagana igisasu cya Amerika kandi bemeza ko aho cyarashwe nta leta ya Kiislamu iharangwa mu by'ukuri. Nabo bavuga ko leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha ubutaka bwa Afghanistan kugira ngo ikore igerageza ry'intwaro zayo.
Kandi naho igihugu cya Turikiya kivuga ko kigiye kwiga neza canke gisokore Burundi amasezerano yerekeye ingenzi ari hagati yabo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya nibatahabwa inyishu ishimishije yerekeye kuronswa ku buntu impapuro z'ingenzi bita visa ku banyagihugu bacu. Melvut Kavusoglu umushikiranganji w'igihugu cya Turikiya jejwe imigenderanire n'amahanga mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo yitwa A Harbor muri Turikiya ko kuri uno munsi wa gatanu yavuze ko amasezerano agenga ingenzi ukwishira no kwizana mu bihugu vya Buraya adatandukanye. Akavuga ko kubwivyo igihugu ca Turkiya gifise uburenganzira bwo kuyacahi irya nino kigasokora mu gihe atubahirijwe. Igihugu ca Turkiya kivuga kandi ko muri iki gihe atakibazo gifitaniye n'igihugu cy'u Burusiya kandi ko kigiye gukomeza ibikorwa biri hagati yabo vyerekeye guhagarika intambara no gutorera umuti ibibazo vya politiki biri muri Syria. Ivyo Turkiya ibivuze inyuma yaho haherutse kuba igitero cyakoreshejwe imyuka mibi kigahitana abasivile ba Syria bagera kwijana mu kigwati cha Idlib cyafashwe n'abaroberi. Kuri uno munsi wa gatanu kandi itariki 14 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2017 haheze imyaka 3 neza na neza abana b'abakobwa b'abanyenigeria bagera ku 276 banyurujwe n'abagwanyi ba Boko Haram ku ishuri riri mu buraruko bw'igihugu mu kigwati citwa Chibok. Bamwe muri abo bigeme baratorotse bamwe bararekugwa biciye mu biganiro ariko benshi muri bo ntibaratorwa gushika n'ubu.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uretse ku maradio yanyu rero mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu rwose naho ni mugiho murahadusanga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda umuryango wita ku barokotse genocide ryakorewe abatutsi mu 1994 ibuka uratangaza ko mu Rwanda hakiboneka abantu bafite ingengabitekerezo ya genocide byongeye kuboneka muri iki cyumweru cyo kwibuka gishize nkuko umubanyamabanga wa ibuka Naftal ahishakiye abivuga asumutakaboyi araduye inkuru
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abarokotse genocide ibuka bwana Ishakiye Naftali yabwiye ijwi rya Amerika ko mu cyumweru cyo kwibuka abantu banyuranye bagiye bagaragaza ingengabitekerezo ya genocide kugeza nubwo humvikanye iyicwa ry'uwacitse ku icumu
nubwo tuvuga ko abantu basigaye bitabira ibikorwa byo kwibuka haracyaboneka amagambo akomeretsa amagambo apfobya agahakana genocide aho umuntu agira atya akavuga ati abatutsi bari yo Habyarimana atapfa ukabona ntabwo abona neza yuko genocide yateguwe igihe kirekire ugasanga n'uyu munsi baracyatuka baracyapfobya muzi umuturage witwa Mukurira watemewe nk'ahariya mu murenge wa Kigarama ikaza no gupfa ku munsi w'ejo hashize twatakaje n'umwe mu bari bararokotse genocide yakorewe abatutsi witwiribagiza Christine nawe wishwe urupfu rubi
uyu muyobozi avuga ko umuryango ibuka utegereje ibizava mu iperereza ririmo gukorwa na polisi n'ubwibuka ihamya ku rupfu rwa madame Iribagiza Christine rufitanye isano n'ingengabitekerezo ya genocide ibuka isaba leta gushyira imbaraga zikomeye mu kurwanya ingengabitekerezo ya genocide ikomeje kwigaragaza
umuntu wese akwiye kubibona nk'ikibazo gikomeye kuba nyuma y'imyaka 23 abantu bakabaye bagateye intambwe bagahinduka bakaba bareka ingengabitekerezo ikibabaje ni uko usanga n'umusanga w'imyaka 19 bivuze ngo yavutse nyuma ya jenoside ariko ukamusanga niyo ngengabitekerezo ni ikibazo gikwiye gushyirwamo imbaraga ariko nanone abantu bagakaza no guhana iki cyaha cy'ingengabitekerezo
Madamu Mugiraneza Sumta umushakashatsi n'umwanditsi w'ibitabo avuga ko nubwo mu Rwanda hacyumvikana abantu bakigenda na ingengabitekerezo ya genocide ariko bigoranye kubimenya kuko mu muryango nyarwanda usanzwe utavuga Mugiraneza avuga ko nubwo kwica abatutsi bitagikorwa ariko ingengabitekerezo ya genocide hari aho kigaragarira
kwica abantu byarahagaze ariko kugira ngo tuzabirandure mu mutima w'abanyarwanda tubirandure mu mutima w'abandi bagiye bakongeza ni kibazo abana bacu nabo harwa kubwira ikintu ukahitubona ko atari ijambo ry'umwana iyo umwana akubwiye ati hasigaye intambara imwe kandi iyo ngeze abari simusika ntabwo ari umwana ubyirotera kumva umwana wo muri farije arebwa na mugenzi we bigira bigatuma nibaza ngo turera dute none ngo uyu munsi babacyurira ko bo ari abana baturuka i Yeruzalemu ko buriya bufaranga budashyitse babasha guhabwa ngo yaba ari privilege ko ari ikintu cy'agatangaza bahabwa ni ibyo byose ni kikwereka yuko navuga ngo ikirago kigari dusasa mu miryango kikirimo yanda
Polisi y'u Rwanda iravuga ko mu cyumweru cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 23 hagaragaye ibyaha 24 bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya genocide umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Teos Badege avuga ko ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide byagabanutse ho 50% ugereranije n'umwaka ushize Badege avuga ko muri ibi byaha byagaragaye akenshi byakozwe n'abantu bakuru ariko biganjemo abagabo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda asobanura ko mu byaha byakozwe ibyinshi muri ibi byaha wasangaga ari amagambo abwirwa barokotse genocide n'ibindi byaha bike byo ku mubiri Badege yemeje ko inzego z'umutekano zimaze guta muri yombi abagabo batatu bakekwaho gutema inka y'uwarokotse genocide mu karere ka Kicukiro bikaza kuyiviramo gupfa uyu muvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yavuze ko uretse mu Kicukiro mu karere ka Rubavu naho polisi yataye muri yombi abandi bagabo batatu bakekaho kuba ubwo bari mu gikorwa cyo kwibuka bo baravuye aho bibukiraga bakajya mu rugo rw'umukecuru w'imyaka 80 bakarutwika Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
turagushimiye Asumta tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania aba polisi 8 b'igihugu cya Tanzania barebishwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa kane hagufi y'umugwa mukuru wa Tanzania i Dar es Salaam igipolisi cyatangaje ko naco cishemwo 4 umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha inshamake kuri inkuru
Mwitangazo yasomeye kuri televiziyo y'igihugu umuyobozi w'igipolisi yavuze ko ijoro ry'umunsi wa kane ryakeye ririmo yatazwe kwibagirwa mu buzima bw'igipolisi kuko cahaburiye abapolisi umunani. Abapolisi bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana nk'uko ICP Ernest Mangu abivuga. Abandanya avuga ko bishwe barushe kuko bari bavuye mu bikorwa by'akazi ka minsi yose ku gucungira umutekano mu ntara ya Pwani ihana urubibe na Dar es Salaam umugwa mukuru w'igihugu. Igipolisi cyatangaje ko abapolisi umunani bari mu modokari hanyuma abantu batazwi bitwaje inkoho barabarasa umudereva amaze gupfa. Icyakurikiye nuko imodoka zataye inzira abatishwe n'isanganya bicwa barashwe n'abo bantu bataramenyekana. Mu kiganiro cahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu, igipolisi kivuga ko hacyakurikira igitero cyo kurondera abo bagizi ba nabi, cemeza ko cishemwo bane gifata n'inkozi ibiri zari zifiswe n'abapolisi bishwe imbere y'uko zibwa n'abo bantu bitwaje ibigwanisho. Igice abapolisi biciwemwo ahitwa Kibati hakonze kuba ubwicanyi bw'abanyagihugu no guturira amazu y'abanyagihugu canke bajeje intwaro hasi mu kibano. Igipolisi kivuga ko mu gihe gito kimaze kwatakariza abapolisi barenga cumi catangaje ko hagiye kuba urugamba rukomeye rwo kurondera abo bagizi ba nabi.
Linasema wazi kwamba hiki ni kitendo ambacho hakikubaliki.
Atereka tuvugira hagaragara ko ibi ari ibintu tudashobora kwemera canke kwihanganira na gato. Kugeza ubu tumaze kwaburira abapolisi barenga cumi, nibaza ko ibyo bikwiye. Inzego zose z'umutekano tugiye gufataniriza hamwe mu rugamba rukomeye, nta kwihangana kandi nta kigongwe. Tuzokora ico cose umusirikare abwirizwa gukora. Tugiye kubakurikirana gushikaho binyegeje hose, tubatuze bazomenya itandukaniro riri hagati y'amazi n'umuriro kandi nta numwe azotsigara. Uru rugamba dutanguye tuzorubandanya. Abapolisi cumi ni benshi rwose. Abanyagihugu mutube hagufi kandi muduhe inkuru zikwiye. Mu minsi mike muzobona icyo twashitseko.
Tunge mkono katika hili, mtaona sura halisi ya jeshi la polisi.
Umukuru w'igihugu cha Tanzania avuga ko yakiranye umubabaro iyo nkuru. Mu itangazo yashize habona, Perezida John Pombe Magufuli amenyesha ko ubwo bwicanyi bwaraye buhitanye abapolisi umunani b'igihugu bubabaje cane. Magufuli avuga ko ari umubabaro mu gipolisi, mu miryango yabo, hamwe n'igihugu cose. Perezida Magufuli yasavye umukuru w'igipolisi ko hoba amatohoza yihuta kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi. Igipolisi cha Tanzania cyaho murije abanyagihugu kimenyesha ko atari imigwi y'abagwanyi b'abarobere bakoze ubwo bubisha canke imigwi yitwaje iterabwoba. Pierre Clavier n'inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Turabandanya kubashikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Haraheze indwi abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi batanguye kugarariza ivyigwa. Hoba hari inyishu ku bibazo biri hagati y'abanyeshure n'abajejwe indero mu mashure kaminuza. Dutega amatwi Dr. Paul Hakizimana, umuyobozi ajejwe ivyigwa muri kaminuza y'Uburundi, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ukuntu ibintu byifashe, turabona yuko abanyeshure bo mu myaka ya mbere batari ku mirimo uretse igisata cy'ubuvuzi, bobo amashure yose guhera mu wa mbere gushika mu bari bakuru babo bose bari ku mirimo. Muga mu bindi bisata abo mu wa mbere bari ku mirimo, ama abandi nabo bari mu rugero rw'imyaka ya kabiri n'imyaka ya gatatu, bobo bamwe benshi baracyari ko barakora ibibazo byo gusozera umwaka w'ishure turiko turarangiza.
Mwoba mumaze kumenya igituma igogarizwa givyigwa gitabwe cyane cyane n'abari mu myaka ya mbere y'amashuri?
Ya igituma cya mbere cyo nuko bisanze bitunganijwe mu buryo bw'uko umwishure igihe amaze kugera mu bibazo bimugora kugira ngo agararize gukora ikibazo, kuko adakoze ikibazo haca hakurikizwa itegeko nyene rigenga ivyigwa reglement academique. Icyo gihe rero acasanga uwe nyene icyo kibazo yasivye gica kimubera ko uruhombo. Hanyuma abo bo mu wa mbere mu mwaka wa mbere nabo bobo bari baherutse gutangura umwaka w'ishure wabo, ku buryo bategereza kuba bari mu ishure gukurikirana ivyigwa hamwe nabizi. Abo rero bongira babonye yuko guhagarika ivyigwa biborohera, kuko bavuga bati icyigwa tutakwirikiranye kumbure aho tuzogarukira bazoheza bakiduhe tugisubiremo
kuva mundwe heze kuva ku munsi wa gatano igogarizwa ritanguye hariho utwamu twatewe eka nabatetsi barongoye kaminuza nabandi eka nabandi atari nabanyeshure hariho kandi n'utwamu twatewe dusaba ko abanyeshure eka na leta y'u Burundi bakumvikana kugira ngo ivyigwa bisubire bitangure hari hakizera ko ivyo bintu bishobora gushika abanyeshure bagasubira bakitaba ivyigwa vyabo
Twebwe gushika ubu turizeye ko abanyeshuri batari ku mirimo bazogera igihe cya vuba bakikubita gashi garuka ku mirimo kuko ntiturategera neza ikintu coba gitumye bahagarika kuko uravye impanuro bahabwa ukaraba amanama ya mari karaba karaba ibiganiro byama biriko birashikiriza ku maradiyo ma televiziyo no mu bimenyesha makuru byandika ariko ntibaheze ngo bategere ineza yubu buryo bushasha bwo gutunganya ugufasha abanyeshure kwiga amashure ya kaminuza turibaza yuko mu minsi iri imbere ya vuba bogaruka bakiga hanyuma kumbure umuco bakeneye kuri iki canke kiriya bakawuronka bari ku mirimo aho onogira ko mvuga yuko ubushikiranganje bwamaze gushiraho umugwi uriko urategura amategeko yo gushira mu ngiro Ijya tegeko ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu rivugamwo uburyo bushasha bwo gutunganya gafashanyo k'abanyeshure mu mashuri ya kaminuza.
Mu kanya gatoya cyane gose hoba hariho imishikirano ikwiraba hagati y'abategetsi barongoye kaminuza n'abanyeshure canke abarongoye abanyeshure bagararije ivyigwa.
Abanyeshure tubona cyane cyane abari ku mirimo abo tubandanya tuyaga misi yose baba baciye mu mabiro canke bakaduterefona abo bose tuguma tuyaga tunabasigurira tuguma dusohora n'amatangazo tuyashira aho bayabona bakayasoma aha muri mu Burundi ubu amakaminuza ageze ararenga 40 ararenga 40 ufasha za kaminuza zikusirira zifashwa n'uburyo bwa leta hamwe n'ayandi makaminuza akoresha uburyo bwabo no kuvuga rero aba banyeshure bacu bo muri kaminuza y'u Burundi canke baba nkabo muri NS ya Ecole Normale Superieure hamwe n'iri yashure y'ubuganga bita INSP barakwiye kumva yuko atari go rwaruka gonyene iri tegeko ntiriraba ayo mashure uko arata riraba igihugu cyose rero nibaje ku mirimo cyo kimwe n'abandi ubu turiko turavuga abandi bose bari muri zo kaminuza zirenga 40 bari ku mirimo hanyuma abandi nabo bakagomba kuguma bakwega amazi kandi twokongera ko yuko amakenga bagira sinamakenga yitwa kwara y'abanyeshure namakenga umuntu murundi wese yugira na jewe n'uwundi n'umuvyeyi wari we wese ariko rero ayo makenga araheza gatorerwa inyishu mu nsiguro no mu zindi nyandiko
Dr Paul Hakizimana umuyobozi muri kaminuza y'Uburundi ajejwe ivyirwa murakoze cyane gose ku kanya muduhaye
nanje ndabashimiye
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi Kinyarwanda nshuti zacu rero nkuko mubizi iyo weekend igeze haba hari na sport ariko rero mu Rwanda kubera ko bari mu kinamo Jean Claude araza kubitubwira mu kanya mureke duhere kuri Evariste nziko banyanka atubwire niba hari igiteganijwe muri weekend Evariste we
Ndabumva neza Thomas
urakomeye niki muduhishiye muri iyi weekend mu bya sport
Muri weekend mu bya sport ni higanwa cy'umucyaro cya mbere umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu aho iyo higanwa rizo barigeze ku munsi na kugeze ku munsi wa 26 mu mpera z'ino ndwi icitezwe cyane ni higanirwa ikibazo cya mbere hagati y'imigwi itatu ariyo Rijya Rizike Burundi Sport for Africa Atletico hamwe na Vitaro iyo migwi yose uko ari itatu rero iriko igwanira ikibazo cya mbere ni mu gihe rero umugwi nka Rijya Rizike Burundi Sport for Africa ugumuri wa mbere ufite amanota 55 wa kabiri ni Atletico ufite 53 wa gatatu nawo ni Vitaro ufite amanota 51 no kuvuga ejo hari urukino benshi bita Mercato ruzohuza umugwi wa Vitaro n'umugwi wa Atletico Olympique kugira ngo haboneke umugwi ucuza mu kibanza cya kabiri ubutabanduka butasubigwamwo kuko nk'umugwi Vitaro hamwe uramukutsinzwe mu rukino rw'ejo ikibazo cha kabiri uzoba ugisezereye Atletico namwe hamwe utsinze cyangwa ugatsindwa nawe nyene utsinze uzobufisa amahirwe ku wa kabiri usigiganirwa ikibazo cha kabiri n'umugwi wa Lydia Ridike Burundi ikintu gihambaye nico mu mpera zino ndwi kuvuga yuko abakozi b'umupira biteze kubona umugwi uguma mu kibazo cha mbere hagati yo migwi itatu.
Urabona Bujumbura irimo yitegura gute uwo mukino numva bategereje n'igishika?
Bujumbura bariko bitegura uwo mukino ariko baraba n'izindi nkino ziriko ziraba ndukuba ko biteguye kubona koko umugwi uzotahukana umwanya wa mbere mu gikombe cy'uno mwaka bisa nuko kitoroshe ku rwego ku rugero rw'umupira w'amaguru uri Bujumbura naho bamwe bavuga bati umupira w'u Burundi uri kurateri guca imbere uri kutera uca inyuma.
Hanyuma se hari ingamba bari gufata se kugira ngo umupira aho kujya inyuma utere imbere?
Ikiboneka nuko mu mupira w'amaguru mu Burundi novuga abamenyereza bafise ibyo no kwita urugero rwa A kategori A ariko rero kibonekeza nuko imigwi ntitera ije imbere nkuko umupira arumeze mu myaka iheze ubwo umutera uje inyuma no kuvuga yuko imigwi ikina mu cyicaro cya mbere mu Burundi ifise ingorane y'abasatirizi ni nayo ngorane rero icyo yibonekeza mu guserukira gihugu kuko nta batsinda ibitsindo baboneka ariko hagati barahari barahari abanyegori barahari ariko rero abakinnyi b'imbere ntibaboneka cyane ntibatsinda ibitsindo byinshi nta buhinga berekana icyo kibazo rero iyo tukibaje abamenyereza b'imigwi bakunda kugira icyo bakivuze ko bavuga yuko ari abakinnyi bafite urugero rwo hasi bariko baragerageza kugira ngo barabe yuko bovamwo abasatirize nk'abo twari dufite mu myaka yose.
Evariste nziko banyankanda gushimiye noneho reka duhamagare mugenzi wacu Jean Claude Munyandindu. Urakoze Jean Claude we.
Nabuva neza Toma.
Umeze ute none muri weekend se ko u Rwanda yego icyumweru cy'igihugu cyarashojwe cyo kunama ariko se abarokotse ku icumu rya genocide bo barakibuka kugera mu kwezi kwa karindwi hari imikino iteganijwe?
Imikino nk'uko bivuze irateganyijwe nyuma yuko nyine mbere yuko abanyarwanda binjira muri cya cyumweru cyo kwibuka imikino ya shampiyona yari yasubitswe ariko ngubu imikino igomba gusubukurwa ku munsi wa 23 wa shampiyona y'umupira w'amaguru cyo cya mbere aho ku munsi w'ejo hari imikino igera kuri 5 iteganyijwe hanyuma indi mikino ibiri isigaye ikazakinwa ku cyumweru. Ntabwo ari imikino shampiyona gusa ihari cyane cyane ko hari n'imikino mpuzamahanga iteganyijwe aho ikipe ya Rayon Sports ifite umukino ukomeye igomba kwihuza n'ikipe yitwa Rivers United yo muri Nigeria mu cyiciro cya gatatu cyo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ariyo bita Coupe de la Confederation. Aho rero ikipe ya Rayon Sports yagombye gukina umukino wayo nyine nyuma cyane cyane nyine ko u Rwanda rwari rumaze icyumweru mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bikavuga ko umukino ari nk'umukino w'ikirarane kuko andi makipe hirya no hino muri Afurika yari yakinnye mu mpera z'icyumweru gishize. Ikipe ya Rayon Sports rero ubu yamaze kujya iragosi muri Nigeria aho igomba gukina n'ikipe Rivers United umukino uzaba ku cyumweru guhera saa 11 ku isaha ya hano i Kigali mu Rwanda.
Waba warakurikiranye imyiteguro ya Rayon Sports muri icyo gihe cy'icyunamo se bashoboye gukora kwimenyereza kujya gukora mbese kujya ku kibuga bitegura uwo mukino muri Nigeria?
Birumvikana nubwo amarushanwa nyirizina cyangwa se indi myidagaduro itari yemewe muri iki cyumweru gishize abakinnyi bagomba gukora imyitozo bucece cyangwa se muhezo imyitozo twarayikurikiranye ikipe ya Rayon Sports cyane cyane umutozo wayo Masudi Juma akavuga ati tugiye gukora ibyo amakipe yo mu Rwanda atarashobora gukora kugeza ubu ni ukuvuga ngo kwinjira muri faze ya nyuma iriya faze bita ko ari faze y'amatsinda aho ikipe ya Rayon Sports iramutse isezerera ikipe ya Rivers United yo muri Nigeria yaba yinjiye muri cya cyiciro cy'amatsinda amatsinda azaba agizwe n'amakipe 16 ni ukuvuga amakipe ane buri tsinda.
Jean Claude turagushimiye cyane kuko aya makuru ageze ku musozo uzabiduha neza muri weekend.
Urakoze cyane natwe turabashimiye mwese mwaduteze amatwi weekend nziza Imana ibahezagira.